VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi no mu kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2016 muri kumwe na Federica Nkurikije na Thomas Kamirindi agiye kudushikiriza makuru muri neza Thomas
Federica wiriwe neza namwe nshuti z'ijwi rya Amerika mwiriwe mu murakomeye abakuru b'ibihugu rero nkuko mubizi ba Afrika yunze ubumwe bari bateraniye mu nama yabo Addis Abeba muri Ethiopia banze kohereza ingabo z'amahoro mu Burundi bita Maprobu leta y'u Burundi irabyishimira nkuko ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Alain Aime Nyamitwe abibwira mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abanyagihugu ntibifuzaga izo ngabo
kwa mutango twa bonyine ko nyagi abarundi batabyifuza bikavya byagaragaye umuntu ze mu myerekano yagira aba mu gihugu no mu nama nshingamateka na kimuzo mateka byateranye hamwe rero ni gihe nyine byashise naho leta ugati ko abanyagihugu n'abasirukira batavyemera nta kundi leta yubyishyira twarashikirije abaraba ishyirahamwe ya Jumuiya ya Afrika mu nama yewe ku bihugu y'akanama kaje amabano n'umutekano ngo ku rwego rwa ku bihugu yabaye itariki 19 z'uko zinyine tukutarangiza bavuze neza neza yuko iyo izo nteko zidashoboka ko ari nteko zishobora kuba gusobanura gukoresha ivyo zitari zigamije gukora kuko ziba zije kugira guhungabanya ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi
abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bo baratangaza ko icyo cyemezo cy'Afrika kibabaje Frederic Nkundikije yavuganye n'umukuru wa Senared Leonard Nyangoma kuri we ntibitangaje niko Afrika n'ubundi sanswe
twebwe abo hambere nti bidutangaza cyane kuko n'umuremero w'icana 3 abarundi bari bakuze ico gihe bwo kwibuka yuko baheje kwica umukuru w'igihugu ndadaye Melchior leta iyo yari isigaye twaraboroze turasaba makungu ko yokwita bakaza gutabara abarundi baje haheze imyaka 10 duhejeje ibiganiro vyarusha twabiraba aho tugeze amaso ku isi hose ahigera siheshi zo ntego mva makungu zigarukana koko amahoro ni marabonye byabaye Rwanda Kongo kuva muri 2006 ekanubu muri Angola n'ahandi hose tutiriwe turadondagura
umuntu umwe yaraye yishwe abandi bane barakomereka barashwe muri commune Muha mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka aratubwira muri make uko byagenze
Igitero cabitwaje ibigwanisho cabaye igihe cy'isaha 2 z'ijoro kuri uyu w'Imana muri quartier Gikoto ya zone Musaga nkuko bivugwa n'abatewe ico gitero catumbereye ku rugo rwa Gasasuma Laurent umukukuru ke mu giserikare cy'u Burundi uwo nawe niwe yaraye hasize ubuzima ababanyi biwe babiri Ndayisaba Joseline na niyo mwongere Arcade nabo barakomeretse cyane ababa aho haraye hatewe bakeka ko ababateye bo bari bamwe mu gwaruka g'umugambwe uri ku butegetsi baba ngaho nyine mu Gikoto nitwashoboye ronka urongoye imbonera kure zungaho mu Gikoto ngo agire ico bivuze ko ariko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko abaraye bakoze ico gitero ari inkozi z'ikibi ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
tukiri bujumbura bamwe mu banyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi baramukiye mu myigaragambyo mu kigo cyayo kiri ikiriri Fidelite ishatse niko wiriwe neza
Thomas
kuki abo banyeshuri batagiye mu ishuri
ingingo ifuta akayo habaronswa mu gatondo uno munsi uno wa mbere niho yaja mu ngiro abanyeshuri rero bariko bagaragaza ko abaro kabo kubona ko dosa kandi kimwe cyayi bagira icyizere ko iyo ngingo izosubirwako
none ko aha amasaha ageze subu ngubu hari cyahindutse baracyari mu myigaragambyo bigeze baganira n'ubutegetsi bwa kaminuza
ushikubaye makuru nta turaronka ariko cyo twabwiwe n'abo banyeshuri nuko bagiye kwigiza indi ngingo mu gihe kaminuza izosubira ko kuri iyo ngingo
Hanyuma igihe iyo ngingo itarafutwa se abo banyeshuri baratangaza iki bazakomeza mu myigaragambyo cyangwa bazasubira mu ishuri
Icyo ngomeye cyo nuko ubuyobozi bwa kaminuza bwatumenyesheje yuko iyo ngingo itafashwe mu gufina kandi ko itazosubirwa ko kubera ko yafashwe kubijyanye bivanye n'ingwane y'ubukene abanyeshuri nabo bavuze yuko iyo ngingo idasubiwemo bagiye kwiga izindi ngendo bazofata kugira ngo barabe ko yosubirwa
Fidelite ishatse ndagushimiye ukomeze rero udutohoreza iyo nkuru hanyuma uze kwiduha irambuye mu kanya Frederic ngaya makuru make ya Burundi
urakoze Thomas eh naho ni cyaje cyo kubashikiriza ikiganiro gihaje jambo abanyamanyi radio ijwi ry'America muri sanga inama y'abakuru b'ihugu byo muri Afrika yarangiye ejo ku munsi wa Mungu ya Addis Ababa ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia batumvikanye ku mugambi wo kurungika Burundi inteko zijejwe gukingira abanyagihugu. Leta y'u Burundi itangaza ko yanezerejwe n'iyo ngingo ikongera ikavuga ku kibazo canke umugambi wo kurungika inteko mu Burundi uhebwe utagisubira inyuma. Abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko makungu ya hemukiye Barundi kuko yananiwe gufundika umugambi wo kurungika inteko mu Burundi. Mu gihe hari abafite kizero kwishira mu Afrika rigiye kurungika mu Burundi, abategetsi bo mu rwego rwo hejuru bazoja kugerageza kujijura leta y'u Burundi kugira ngo yemere izo nteko. Leta y'u Burundi yoyo ivuga ko izo ntumwa zizoba zijanywe no kuganira ku bindi bibazo ikanamenyesha kwako kazoba rakaryo ko kwereka abategetsi kw'amakuru atangazwa mu nyamakuru by'abanyagihugu arivyo bita media social bitandukanye nibiba mu Burundi. Uyu munsi rero twatumiye abashingantahe babiri bafise uruhara ruhambaye cyane muri politike y'u Burundi. Tuzoba turi kumwe n'umushingantahe Leonce Ngirakumana arongoye umugambwe Fodebu mukanya nibaza ko turiko turamurondera mukanya turamubona, ariko turi kumwe kandi na Jacques Bigirimana karongoye urundi ruhande rw'umugambwe FNL. Jacques mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego turashima.
Mukanya rero turatangura ikiganiro cerekeye ivyavuye muri ya nama nkuru y'abategetsi bo mu bihugu vyo muri Afrika. Hanyuma tu mbere gutangura ariko nashaka nibutse abakurikirana ikiganiro banywa radio ijwi ry'America ko boduhamagara ku nimero twabashikirije ya WhatsApp. Iyo nimero yacu nayo akaba ari 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo iyo nimero 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Mushyantahe Jacques Bigirimana nashaka dutangure kuri we mukurindira. Mushyantahe Leonce Ngirakumana nashaka mutubwire ukuntu mwakiriye ingingo yafashwe eka n'abategetsi abakuru b'ihugu byo muri Afrika bakoraniye ya Addis Ababa mu gihe cy'iminsi ibiri, bakaba rero batafashe ingingo kurunyika inteko mu Burundi. Mbega ivyo mugambwe wanyu mwavyakiriye gute?
Murakoze cyane. Twebwe twavyakiriye neza cyane ko u Burundi abategetsi barongoye ibihugu bya Afrika bemeye neza ko Burundi ari igihugu cikukiye kandi ari igihugu kiramutswa intahe n'abagabo, ko rero hataragera ko gikenera inteko mvamakungu zoza kugitunganiriza umutekano wabo. Kuri twebwe rero ni intsinzi cyane ikomeye ku Burundi, ni intsinzi ku Barundi kandi ni iteka rihambaye abarundi duheje kuronka.
Ariko mushya ntahe Jacques Bigirimana, hariho abarundi benshi bibaza ko kubera ubwicanyi wandanye mu Burundi izo nteko zari zikwiye kuba zorungikwa mu Burundi kugira ngo zikingire abasivile. Abasivile baricwa ku mpande zose, ico si kibazo gihambaye?
Abo bavuga ivyo baradufite barondera, nagiye ndakubwire mugenzi nkurikije, wewe warakurikiraniye hafi cyane ibibera mu Burundi, none ko uzi neza ko imbere yuko kajya kagwi no kwita kagwi k'abagarariji bagiye mu ibarabara bagahakana ko amatora aba, bakajya mu ibarabara bakaturira amapine bagaturira amazu bakica abantu imbere yuko kajya kagwi gatangura, urazi ko atanduru zari mu gihugu, urazi ko atabantu bapfa, urazi ko atabantu bahunga. Ibyo byose ndakubwiye byatangujwe na kajya kagwi, byatanguye aho bagiriye iterabwoba mu gihugu bakabwira abantu ngo nimuve mu mazu ibara riragwa barigirarigwe kandi barirabusema ko itariki 15 z'ukwezi kwa 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka warangiye bace berekana ibyo bari bakamite. None ibintu bitegurwe n'abantu akagwirundaka kabitegure leta iri ngaho, leta igerageze kuvyamira kaje gasimbira kwisunzu ry'inzu ngo rungike inteko. Izo nteko zijubu kwa katari kwa disabugu no monsi kwa 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 katari kwa zihamagare imbere yuko gatangura gutema gatongora ngo kwiyamiriza ibirimo bya gatatu cy'umukuru w'igihugu
tukivuga kandi kuri ico kibazo c'inteko hariho abategetsi bategekanya kuja mu Burundi abategetsi bishiramwe ya Afrika ikabohejuru bo mu gwego go hejuru bazoja bazorungikwa mu Burundi kugira ngo bajijure leta y'u Burundi kugira ngo yemere izo nteko nkuko byavuzwe izo nteko ntizishobora kurungikwa leta y'u Burundi itavyemeye muri baza ko izo nteko uyo murwi wabo bategetsi bazoshobora kurangura igikorwa zo babashinzwe
imana yo mpabakaza mugenzi imana yo mpabakaza bazoza bafise ibyo wa ya zanwa zawo ni zeheruka ngaha zari zifise munyuma bazosubira inyuma batekeye ibyo zijya ntumwa zawo ni zagiye zitekeye ariko ga mugenzi nkundikije bakaza zijya ntumwa zawo ni zikaduga mu masaha 10 yo muhingamo igitega kubona n'umukuru w'igihugu zigasanga kwibarabara n'umwakaka w'abanyagihugu bibereye mu bare bibereye ku mirimo abacuzi bacura abarimyi barima abandi abanywa abanywa ari umwakaka mu kumanuka basanga karaoke ziriko zirasamirana igihugu cyose n'umwakaka umwe yambwiye ati mbega mu ngo wanjye abanyapolitike b'urundi mwabaye gute ati murabona ukuntu mutuzembagira ati ibi nibyo mwari ko muratubwira ko ingana zitikira mugenzi ese ako kagwiko amuze uwo mugwi woza ugashika ngaha mu Burundi n'ukuri cyo tunezereza cyane kuko ibiriko biravugwa na uzokwicuza icyo wabiye ahubwo icyo uzogenda uvuze nuko udosaba ko abahunze Burundi bahunguka abitwaza umutekano muke ko bote batahubwo nyene icyo cyo ndatwa cyo bazavuga
hari n'ikindi kibazo mushyana Jacques kibazo cy'ibiganiro ibiganiro bikorera mu Burundi hariho abanyapolitike benshi cyane cyane abari hanze y'igihugu batemera kwivyo biganiro ari ibiganiro bashaka kugira ico bishitse kuko hariho nk'abatavuga n'umwe na leta batariko barabigiramwo uruhara kugira ngo abarundi bose babijemwo baba bari hanze canke abari mu gihugu hagati hoko rw'iki ingingo leta y'u Burundi yofatane yihe canke imigambwe gereye leta y'Uburundi umugambo uri kubutegetsa
ibyo biganiro byari byaratanguye kandi urinze ubona leta ihaguruka imigambi igahaguruka tukajya i Kampala mu Buganda aho hatanguzwa ibiganiro nuko leta yemeye kujya kuganira ahubwo mukwiye kubaza muti mbega icyatumye ihagarara migike nico tugomba kumvikana ko iki abarundi n'amakungu nibacumve leta yari yemeye kujya kuganira mbere yari yashyizeho n'umugwi uyiserukira uganira dushyitseyo twagiye tubona umuhuza yaraduhinduriye urutonde rw'abatumire urabona ibiganiro ntibyahereye i Kampala ibiganiro byahereye ngaha mu Burundi nyine icyubahiro perezida Museveni igihe aza ngaha ajye gutanguza ibiganiro yari yatumiye imigambwe mu mazina yayo n'abayirongoye n'amashyirahamwe adahana inyungu za politiki n'abandi umwe wese n'icyo aserukira n'umugambwe aserukira ahagiriye akadusugarana intumwa yiwe umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubuganda nawe nyine yasubiye gutumira bamwe nyakubahwa Museveni yari yatumiye yose yaratumiwe nk'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu minani yaratumiwe nk'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri nyangoma yari yatumiwe nka CNDD naho akitabye intumwa yiwe niho yari iri uruna n'imizero y'abarundi bari rwatumiwe nka mizero y'abarundi bari rwaserukiwe na Rwasa ruserukirwa na Nditije witwa uruna n'imizero y'abarundi MSD iri yoserukiwe n'umunyamabanga mukuru wayo yari yatije nka MSD imigambo yose twese FNL neratumiwe nk'umukuru w'umugambwe FNL tushitse rero i Kampala tuzatwumva bamwe bari batumiwe kuri ya mazina y'imigambwe yabo twumva hari ikindi kintu kitazwi tutazi kitanemewe n'amategeko ngicyo nicyo cyica yaho ngo nicyo giserukiye abo bantu bose twaratangaye twagize ati none umuhuza ibyamugoye n'ibiki ni ibiganiro bishasha azanye cyangwa nibandamiriza aho bimwe bya mbere tere cyatanguriye ngaho rero icyo tutumvikanye ko n'ubu yovuga ati ndatumiye leo sinko mukuru mugambo SN SNDFDE Frodebu agahamagara sinduhije nko mukuru mugambwe MFD agahamagara Nyangoma nko mukuru mugambwe CNDD agahamagara Minani nko mukuru mugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri bigira imana nko mukuru mugambwe FNL agahamagara Gwasa nditije nk'abantu babiri baserukira urwo nimizero y'abarundi n'ukuri leta iramutse yanse tuzoyigondoza yemere kuko mu byukuri nacyo tuma yanga ibintu ngivyo kuko twarabitabwe kandi twarabyemeye
yego me tubibutse njuti mwese ko muri komara bandanya kumviza iradio hejwe ya America isamyanya na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane ku nama y'abakuru b'ibihugu yarangiye ku munsi wa Mungu ije ku munsi wa Mungu ya Addis Ababa mu gihugu cha Ethiopia muri iki gihe turarindiye umushinga ntahe Leonce Ngendakumana umukuru umugambwe Frodebu ariko mu kurindira turafise umunywa nyi radio ijwi ry'America Claude mwiriwe neza mu rafise kibaza mu rafise icyumviro
bo nshingira abafise kiza cyane akubyere ko ije cy'amapobo ndabara bidakeneye ngahamuburundi bere burundi buri mu mahoro akinumbera cyatuma aza akari ko cyaje cy'amburi kibugo muraho bagiye hose nta mahoro bigeze bacana cyo bacitse rero nuko boganira ama kicaraba cyari hagusamata abanyagihugu abaganira barazi bazi sinarege nibo botegeza kuganira kandi abagwanga bariko bagabibazira ibijyanye hagati mu gihugu kandi samaza amakungu kuko abanyagihugu hagati mu gihugu ntacyo batofasha abantu biriko barica ntacyo batofasha yazi zana ko kugera sinaye de amakagami
urakoze
ariko bino baca wo nimbari cyacu
ego
nako batamura mu cyago
era kumba
dugo kujamo nako batwate kuko ku mvugo yiwe nanga vugira mugambo cyangwa David nimba ko bari muri opposition kandi zumvikana gatoya ariya mitambi rimo kwa cyangwa David ibari kintu kirukuri nati bigishe kuri arije gihengamira ku bitegetsi abe aho umuntu ari hagati na hagati murakoze
urakoze Claude reka tufatane ikibazo cha Juvenal mushanahe Jacques Bigirimana turamusaba yishure ico kibazo muvuze ko ibiganiro nyakuri ivyo bahagati ya leta y'u Burundi hamwe na Senarede yongera avuge niba umugambwe uri kutegetse canke ari umugambwe woba ugwanya leta mushanahe Juvenal mwiriwe neza muratwumva
Mauro
murafite kibazo murafite icyumviro
Yego nagomba mbadire hose
Leonce turamurindiriye nibaza ko ahari atwumva ariko mukanya nibaza ko azakuboneka telefone yiwe yari ikiri ikirakora ariko nibaza ko mukanya tumubona ubu turi kumwe na mushya ntahe Bigirimana Jacques Bigirimana arongwe mugambwe urundi ruhande rw'umugambwe FNL duga kwijambo
nagomba mbwe kwiza amaprobu
Yego
kuri ubwiye kuraba gihe mbona nta kinini yadaye gikenewe ko kimwe gusa ni uko bakwicara bakavugana mu bundi bwo kujya kwa mabarindi gihe si mbona sendi nga mu Burundi Bujumbura mbona umutekano mbona wakwiye simana n'igituma abo bari hanze ntabyo bazi baguma gusa bakokeza byize ntibazi niko birabera yewe cyari mbona ruko bakomeje ibiganiro gusa hanyuma barundi tusenye turayishoboye turafite ingabo igisirikare n'igipolisi nibaze yuko gusa aho ibiganiro bihurikiyemo bose hanyuma tukira amahoro murakoze
murakoze cyane rwose Juvenal mushana Jacques Bigirimana ibibazo bibiri ikibazo cya mbere cya Jean Claude avuga ko ibiganiro atagusigana inkore ku maso bikwiye kuba hagati ya leta na Senared akaba kandi yabaje n'ikibazo niba mwebwe muvuga rumwe n'ubwambo uri kubutetse cyanke mugwanya ubutetse ikindi kibazo mushana he Juvenal nawe nyine abajije kiri bose bahurira ku kibazo kimwe ko izo nteko zidakenewe ariko bakavuga ko ibiganiro bihambaye cyane rwose ari n'icyo gituma byotangura ijambo ni rwawe mushana Jacques Bigirimana
murakoze cyane ubwambere n'abero ngira ngo muri zuwe yavuze Jean Claude yuko jewe nabavugira umugambwe uri ku butegetsi jewe simvugira umugambwe uri ku butegetsi jewe mvugira umugambwe nsanzwe dongoye ari ariwo FNL rero naho nogira ico duhurije ko n'umugambo uri ku butegetsi ubwo n'uburenganzira mpabwa nibwirizwa shingiro n'uburenganzira mpabwa n'amasezerano ya Arusha n'uburenganzira mpabwa n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi ndarekuriwe kwiyumvira uko nshaka ndarekuriwe gushikiriza icyiyumviro aho cyo bagihengamiye hose uko ndacyiyumviriye ikibi nugishikiriza nabi ikibi no gutosekaza agateka kabandi no kubaka uburenganzira abandi rero niyumve yuko ari uburenganzira bwo kuvuga nshigikira naka cyane kuvuga ntashigikira naka rero mugabo nubura byumva ndumuye mugambwe SNL nta na rimwe nigeze mba umuvugizi w'umugambwe SNDD FDD ikikwirikira ndamushimira cyane aho avuze yuko mu Burundi hari umutekano aho turagihuriza ko kose nyine umutekano urahari mu gihugu kuko yutahaba ndi abasirikare mpuzamakungu ntibari gusabwa n'abari hanze bari gusabwa n'abarundi bariko barokegwa abarundi bariko barabura uwo mutekano rero abasoda basabwa na Nyangoma abasoda basabwa na Sinduhije abasoda basabwa na Minani ari mu hanze y'igihugu sinibaza yuko bo abo bantu batatu mvuze cyangwa naho bari kumwe bose bo kumvirwa gusumba twebwe tuvuga ati turakenewe kuko turi ngaha mu gihugu kandi tubona ko umutekano uhari no kubwiza ukuri ko mu Burundi ko hari umuntu babiri cyangwa batatu bapfa ibyo sinibaza ko bica bituma abasoda mpuzamakungu baza kuko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twamatumvise ibara ryaguye kandi turahugije abanyamerika muri ibyo bari bashikira tukaza twumva ngo harabapfuye mugaba murumva yuko mu cyohero cyabo atanumwe aravuga ngo niba barungikira abasoda baza kubafasha gucungera umutekano kandi kugira ngo ibyo bintu binde bishika abanyagihugu b'abanyamerika bapfe si uko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abapolisi batari bashoboye gucungera mbona umutekano ibiza n'ibiza naba rero bariko baratuma umutekano uhungabana aba bariko bararasira muzaka muza cibitoke za mutakura abo tubita abansi rero abansi abatovyi abo tukita abateroriste nabo batavugwa mu Bufaransa bwarabumvise mugabe ico twakoze twabateye ibyatsi twese hamwe turabarwanya nzije dusaba yuko Ubufaransa bworubikwamwo inteko rero ngaha nagenda babwira bavuga inteko icyo bashaka Barundi kadima kongo mutwumva izo nteko abo bantu bari hanze basaba ni nteko ziza kubafasha gushitsa umugambi w'ugutembagaza ubutegetsi mu Burundi aho izo nteko zagiye icyahavuye no gusenyura ubutegetsi igihe kudeta yanse iyo hari inteko ngaha mpuzamakungu ndakubwije ukuri ntiyari kwanga aba bantu bariko bararwana batera barasagura abantu bica abantu abandika abateroriste hari izo nzego
nteko
ziri ngaha ntibasubira baca bagira inguvu baca babasolide ni ukuvuga nta usubira kubakomanya nta kireko arabasabira
babasabira
abariko baratera abariko baragwanya abanyagihugu bitekaniye nta kindi wasabira
ishyirahamwe rya Afurika ryari ryavuze ko izo nteko zofasha na Leta y'u Burundi zigafasha ikano guhagarika zigakingira abanyagihugu ikazigatuma ubwicanyi tubona hirya no hino buhagarara murazi ko hariho ibivugwa cyane rwose mu Burundi amaraporo yerekana aho abantu usanga bishwe bagatabwa mu ibarabara ariko nashaka ndabaza Jacques Bigirimana mu kanya gatoyi
sivyo n'ukuri ubundi kije ndakusabye sivyo none mbega basamanta bahira ukino intumwa za Conseil de Securite des Nations Unies zihira ukino urabatubarize uti mwaciye kubiziga bingahe bijyanye imibarabara mwaciye ku bantu bangahe bariko baratabaza biruka bahunga imbonerakure bahunga abapolisi murabaza abo basanze bariko baratabaza aho basanze bariko barakoma induru cyangwa ibiziga barenganye babisanga amabarabara ivyo sivyo na gato
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Diego mwiriwe neza
iyo cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyane
duka ku ijambo Urakoze Diego Mukanya Mushanahe Jacques Bigirimana agira icavuze kubishikirijwe na Diego ariko nashaka duhe n'ijambo Justin Miriwe neza
Miriwe neza
murafise ikibazo murafise icyumviro cyuko tuvuga cyane cyane ku nama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bagize ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia bakaba rero batapfunditse umugambi wo kurungika inteko mu Burundi nkuko byari byitezwe icyumviro cyanyu ikibazo
mfise intererano
yego
ayo majyana ashaka kuvuga ko mutumire mwatumiye ngaho muri studio yanyu
yego
je ahubwo aranatwengeje cyane je ndi ibujumbura akari kavuga ibintu nk'ibyo kandi n'ibyo mwamwe mwadusomeye ku makuru uje wumva umengo n'umubaro mwinshi cyane uko je numviye Jacques Bigirimana ahubwo sinzi nyene no sinzi kategori no mushiramo uko Jacques Bigirimana no mugeci ni yamamazo ntiyamamariza umugambwe we yamamariza CNDD-FDD niyo mpamvu ije rika ravuga byose ataho bihushaniye n'umugambwe uri ku butegetsi ariko rero je kuri shosherekeye inteko no kuri vrema turababaye cyane kubona turi ko turiyishwa tagitabago nabo dutabaye bakaba dute bavuga ntibaduteye akagere ntibumvikanye basoze batumvikanye naje nico kimwe ico ndabasaba nuko bosubira hamwe bakaraba bakumva marira y'abarundi bakumva ikigongwe hanyuma nkuko yegaje kuyivuga niyo batadutabara Imana izo dutabara kandi bamenye yuko amakungu Imana izo batubaza twebwe abarundi turiko turafata gitabara hanyuma kuzerekeye nanjye naje ndashigikira ibiganiro cyane ko byoba ahubwo vuba bikaba kandi atazi kubesha nkuko rero bigira Imana yavuze ngo hatumirwa imazina ku migambwe hariho imigambwe dusanzwe tuzi iri mu kwaha ku mugambwe uri ku butegetsi nka Jacques Bigirimana umvise ibintu ariko aravuga ngaho uwo mutandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi gute naba umugabo alo
egome reka tumuhe akanya nawe agire icya vuze kubishikirijwe na Diego Musana bavuze cyo kimwe ko umugambwe arongoye uruhande rwa FNL ka atawutandukaniye n'umugambwe uri ku butegetsi akaba muvuze ko yoba atabona ibera ibujumbura mushenahe Jacques Bigirimana
yego murakoze bavuze bati twebwe ngaha turi ngaha ibujumbura twebwe ibyo tubona none ko wumva bari bujumbura bari ku mwokero bari ko barapfa bo bakize gute inda aho bari nibahabwira abandi bari ko baraburagizwa baze babahindaro babane abantu ari umutekano ko aho bari aho barinze bashobora kuronka umurongo bakicara hamwe bakabazwa bakishura kandi burumva ko atari ko bishura babibagizwa biruka murumva yuko bavuga batekanye aho bari nibahabwira abandi baze bahabasange murumva ko mu gisagara cya Bujumbura atari hose hari umutekano muke ikimenyamenya nuko aho bari uyu munsi atamutekano muke uhari nakubwiye rero kujyanye nuko n'uruhande duhagaze ko twebwe navuze nti uhagarara ngaha uyu munsi n'uburenganzira bwacu tubihabwa n'ibwirizwa shingiro no kuvuga yuko kuvuga rumwe na Leonsi kuvuga rumwe na Nyangoma siko kuvuga neza ubunegereje abiyumva mwabo none abatiyumva mwabo nabo hamwe uwo baha mikro uno munsi bakavugira kuri radio turiko turavugira ko wumva bavuga uko abaje kuvuga bavuga no kumva yuko ibyo mvuze bifisabo bizyohera binezereza bifasha na nababikwanya bagira ati ibintu ariko arashikiriza ntarakiyo bidufasha ahubwo biraturwanya niba twihanganyire niko bimeze muri demokarasi harabashika arahengamira ku butegetsi harabahengamira ku babugwanya kandi abo bose nabene gihugu nabakunzi b'igihugu igikuru nuko batorwana igikuru nuko bohaje badahazanyayo nibumvikane cyangwa abone kume mu bya politiki ariko bahurize kuri kime gusa icyo ku igihugu cyabo cyo tunganywa neza kikaba amahoro n'umutekano naye bindi bikuvuga ngo ujya hengamiye hariya ntibasubire kubigira ikibazo ubu si byo bikenewe umuntu ashobora kuba ahengamiye ku butegetsi agashyikiriza ijambo ryubaka agakingira igihugu rero mbandanije kuri ibi rero bavuga by'ibiganiro mbaye ndagaruka kuri ibi bintu by'umutekano bavuga muke mu gisagara cya Bujumbura je nakubariye yuko ari ibintu abantu bakoresha icyo twakwita mu gifaransa ma sentiment none mbega mushinga ntahe mu kibitoke ko ariho wumva hari umutekano muke mbega mu cyara amahirya yaho ko uwo mutekano muke atawuhari noneho nta bahutu n'abatutsi bariyo cyangwa ngo bose biyumvamo nkuru nziza oya namba na gatonya mbe kwijya biko bakunze kugumuka mu bwiza hagati akaba ari amahoro none kiravuga ko mu bwiza hose abariho bose ari abakunzi ba nkuru nziza abakunzi ba CNDD-FDD haba namba mutanganuro mutangasi de kinindo kibenga ko ari impore n'abantu n'abatutsi babayo n'abagwanya ubutegetsi babayo niko nakubaza abagwanya ubutegetsi bari none ko batake bavuze ngo bace bategera abapolisi n'abasirikare barasagure rero umuti wa byose abasoda muda makungu cyo bakenewe mwabahungu be nimwumve mwumve kandi munyumvirize cyenda bahanuye bwira abo bahungu barasa bahagarike kurasa inzego zijeje gucungera amahoro n'umutekano mu gihugu abapolisi barenganye reke kubarasa bareke kuguza amasasu amagrenade mu makartier hanyuma muri icyo gihe n'ibyaba gutyo abapolisi bazova bazajya guhangana n'umuyaga bazotekereza ajeje gucungera amahoro n'umutekano
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise ubundi butumwa bw'abantu bari kuratwandikira bagira bati ndiho kubwayo Eric agira ati emwe birahimbaye kuba bafashe ingingo yo kutarungika izo nteko simbona ico buza gukora ariko rero leta nayo yikebuke ireke kwica abantu binzira karengane kandi yumvikane n'abatavuga rumwe nayo hanyuma turonke amahoro n'amahonda Celestin Bigirimana nawe ati iki kibazo kiri mu Burundi no kugitura imana kuko abantu bo barananiwe ahubwo mbona umengo bariko barabukinira ko canke kumbure hari ivyinyegeje inyuma batavuga Bujumbura Burundi Afrika nawe ati ni vyiza cyane kuba barubahirije leta y'u Burundi n'igihugu cikukiye umutekano w'abarundi ujejwe leta y'u Burundi ndabasavye mu nyakure ku nimero zikurikira 2 5 4 7 5 3 1 0 4 4 Bujumbura Burundi turagerageza kuguhamagara mu kanya ariko nashaka mpene ijambo wundi munywa nyu radio ijwi ry'America Hakizimana Hakizimana mwiriwe neza
we mwiriwe cyane
murafite ikibazo murafite cyumviro
ego turafite kabazo
ego
nagira mbanze mbaze umugabo Jacques ndamwibutse ijambo riri yavuze ngo inteko mvamakunga aho zigeze bazigiye kugira kudeta cyangwa gukora ibintu bibi nagenda mwibutse genda muza ahantu muri manta cyajya gusoma arizo zimushigiki arizo zimukikuje sinzi ko kiriya gihe cyaje kugira kudeta kugira zimushireho ndazi ko icyo kinacibuka ahantu yahoraga ari kumwe nazo nongeye ndamubwiye ati ndababajwe n'ukuntu ariko aravuga ko umutekano ari wose n'ingorane abarundi bariko baragira bariko baricwa kamwe kamwe abandi batwatabwa mu binogo rusange nimba atabibona uno munsi niyaza ko nimba atacara atawawi warabura hari igihe azomubura nta musaba rero ko yogerageza kuzaravuga amajambo ahumuriza nta mutekano uri mu Burundi kuko umuntu umwe abuze mu bantu igihumbi nibaza ko Burundi wabutakaje areke rero gukindira ku mubyimba w'abantu ariko turabura twahunze twataye igihugu tutacanka kumva zivyo nongenda muwaze ati yavuze ko byiza umutekano hari byabe ariko atajyabe atawuhari none se abapolisi nagenda muwaze atubariza abapolisi kubera iki bajya kwica abantu mu ijabe no kumusaga no kumutakura atubariza igicuma hanyuma rero ni yikebuke uko je numva afite n'ishavu ntuvugana byinshi kuri we ari arabandanya uko mugabe amenye ko iyo yajava n'abandi bashobora kuhava murakoze
urakoze mushenahe Jacques hari umunywanyi ashikirije ijambo avuga ati ibiba mu Burundi n'ibintu biboneka abantu baricwa eka hari ibintu mushobora kuba mutabona abo bantu bicwa canke imiryango yabo mwebwe mwabwira iki
urangiva muvukanye
yego
abo bantu nibagabanye ishavu kuko naho bavuga ishavu siwo muti igikuru nuko twokumvikana nkababwira nkabakebura uti mbega ni kubera iki navuze ngo mu bwiza hari umutekano kwijya bihakurya gatonyi nta mutekano hari nuko mu byiza batarasa abajejwe umutekano nuko batavuze amagrenade mutanga sud mutanga nord nuko atarwaruka rwihaye kurasa abajejwe umutekano rwihaye kurasa rwihaye kuzibira amabarabara nico gituma iyo mu kibitoki kumusaga isera 12 abantu zubona basirikira batembera bambaye ikoti n'inkoho babona imodoka y'igipolisi grenade po amasasu ngayo none abapolisi boca bakora gute boca baza bati nyakubahwa ijwi rya Amerika dutabare turarashwe turapfuye turagese oya isi twabatumye kurwanya no gukingira abanyagihugu abanyagihugu rero bari muri ayo makartye bafashwe mbiri niyo migwi y'abatovyi niyo migwi yabononye nibareke kurasirayo urabe ko ari umunasubira kujya kudurumbanya abanyagihugu umugambi w'igipolisi umugambi w'igisirikare si ukujya kudurumbanya abenegihugu ninde mupolisi adafise umuryango kumusaga ninde mupolisi adafise umuryango mu ngagara ninde adafise umuryango mu kibitoke utawufise hamwe awufise ahandi erega iyo bagiye guhagararira abona umutekano hariho babyara babo bapfa hariho bashiki babo bagira ingorane barabizi kandi twese turiko turavuga ibi dufite imiryango turababara iyo tugiye twumva ku kazi batatonze tugiye tubura umukozi twakorana neza apfuye azize ibyo tuba tuzi neza yuko ari uko habaye imirwano hagati yabo nita abateroriste n'abajejwe umutekano nibabyumva uko
murabandanya kumeza
radio y'Amerika jewe bigira Imana ngo ushigikira
Mushenahe Jacques Bigimana muratubabarira akanya kariko kagenda cyane gose munduhaye ingufu nyishungu fingu fimwe wamukoze ndabumva ko hariho na Leonce Mushenahe Leonce ngenda kumana ashite mukanya mwiriwe neza Mushenahe Leonce
mwiriwe neza.
Ah, amatelefone yagoranye twababuze umwanya uri kuragenda ariko reka tuguha kanya ugira icyo uvuze na wewe ku vyerekeye ingingo zafashwe eka abategetsi inama bagize Addis Ababa abakuru bihugu byo muri Afrika bakaba rero nkuko byari batashoboye gupfundika umugambi kurungika inteko mu Burundi hariho abantu benshi bari biteze ko izo nteko zorungikwa mu Burundi nkuko icemezo cyari kimaze gufatwa mbega iyo ngingo mwakiriye gute mwebwe
ese ngingo bashitse ko twazakiriye neza kuko ningingo cyagishinga ndahe kuko bavuga bati umuti w'ibyo by'u Burundi sumuti wo gukoresha ingufu za gisirikare numuti uko abantu baje hamwe bakemera mu budasa bwabo bakicara bakaganira ikibazo cyari bagitobira umuti bice mu nzira za politiki bagahanurwa bati mugabo nibinanirana izo ndiko turashobora kuza cyane bagare ko bafashiye ntumbero bati abantu twicara atanumwe avuyemo utavuze ngo nakameze uku ngo nakameze kuriya tukaganira ibibazo iyo byavuye urabona batugarukanye mu bibazo bya moko rero batugarukanye mu bibazo by'umutekano muke mu gihugu bibagira ikibazo nyamukuru cyatumye izo ngorane zose ziba ubu rero ko bavuze ati muri kwezi kwa kabiri mwicare muganire twebwe twaramenyereye kuganira ubu tugiye kwitegura dusanzwe twaraniteguye tuganire nabo bitwa ngo bari ku butegetsi
umushanaye Leonce muravuze ko izo nteko kubganyo mu mugambwe utavuga n'umwana leta mutari muzishigike ariko murashigike ibiganiro ivyo biganiro haraheze gihe byaratangajwe ariko ibiganiro bimaze gutangwa n'ibiganiro biko yera hagati mu gihugu muri baza ko ibiganiro bizohuza bose abo bandi bishobora gutangura vuba muravye ivyashikirijwe eka n'ivyasabwe n'amakungu eka n'abategetsi nyene bo mu ntara
ugihugu nagomba kubwiye ko atari ganiro biriko birahabera kuko batanguriye hatariho utanguye mu biganiro bacyo bwo mu hindi bigirwa shingiro umukuru w'igihugu hari ntazoveho utanguye ibiganiro bacyo kwiyadiye ngo bafate buyoya bafate nyangoma bafate naka utanguye ibiganiro bacyo bwo ngo bagwanye mapurubu kaza wumva ngo bakore cyangwa biriya nta biganiro uri kurabirongora uja ku radio kuvuga ibiriko biravamo ndabari biganiro yabari propaganda muzindi n'ibyo batamitswe ariganiro bihari ndakundu turaje ingene abarundi bariko barapfa ingene abasirikare abapolisi bapfa kuko biravugwa ingene igihugu kitatirwa ibihano ingene urumva kigubari akangaratete urumvise ibazo iminsi ibiri muri Addis Ababa woraba abategetsi b'abarundi biriko bayerera hirya no hino bonona amafaranga tudafise ugasanga hirya no hino bagenda bagurisha igihugu ngo tuzobaha inzahabu tuzobaha mikeri ngo muradushyigikira na kamara maza tubagaje turasuzugurira umuntu rero yaba akunda icyo gihugu agakunda abanyagihugu sinumva ingene ibyo biganiro bituraho sindabyumva simba n'uwundi muti yotora simba niyo yoca nagomba kubeshwa nta yindi nzira iri batari biganiro kereka umuntu yavuga ati twafashe inzira imbere yo guhamba igihugu n'abanyagihugu ibyo nabyo nibaza ko n'ufatiye
ntumbero atobishikako tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku nama y'abategetsi bo muri Afrika barangije inama nkuru ejo ku munsi wa Mungu hakaba rero atangingo yafashwe yo kurungika inteko mu Burundi turi kumwe n'abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika reka tubanze duhe ijambo Habimana imbere yuko duha ijambo Alexi Kenya mushyantahe Habimana mwiriwe neza murashobora kuzimya iradio mufise hafi yanyu murashaka kuzimya hanyuma tukumvikana ndumva induru cyane gose uzimye ari radio canke televiziyo canke turakugaruka ko mukanya kari imbere
mbanje kuramuka
turakugaruka ko wewe turakugaruka ko mukanya gato reka tuje kwa Alex ubanze uzimye iyo radio Alex Kenya mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro mukanya gato
ekome ahubwo ndaramukije abo bose bariko barumvira icyo cya Amerika ndaramukije na mwebwe no ndabashimira kanya mu mpaye
eh muri beneza
mirewe nagomba nangure gushima ahubwo ingingo yaraye ifashwe n'abakuru b'igihugu mu nama yabaye muri Ethiopia aho babonye ko mu gihugu cy'u Burundi n'ukuri ikintu gikenewe cyane gose ni ibiganiro ariko turaze abo basoda boruhita mu Burundi yoba ari ngorane mu zindi kuko abarundi benshi nitubumvikana ko urumva benshi tuza dusanga bagiye gucanamo ukuri ikintu gikenewe mu Burundi kimwe gusa twabonye kandi cyakijije Burundi kuva na kera ni ibiganiro nuko twokumva ko twese abarundi igikuru kigiye kudukura mu bwicanyi buri ko buraba cyangwa ingorane ziri mu Burundi ari ibiganiro atari kuwongera inguvu abo muri opposition cyangwa abo muri guverinoma bavuga ibi abandi biri ahubwo ni ugufundika hamwe tukicara tukavugana ingorane zihanze Burundi kuko ibyabaye byose byamye bitatorwa ku meza ni ukuri narayishimye ko ubumwe bwa Afrika bwashimye ko Burundi bwikukiye butoshoka buzana ingabo ku nguvu ngo zinjire byo hava zisanga noneho bigiye kunyura ibiko birabera mu Burundi murakoze
murakoze Alexi Kenya reka tu rabe no undi munywa nyuri radio ijwi ry'America hanyuma njemba akanya abashinga ntaye hitwa tumiye Jacques Bigirimana na Leon Sengenda Kumana batugire icyo bavuze kuri ibyo bibazo Eric miriwe neza
Eric
Eric urahantu hari induru abantu bashora badahoze nibaza ko twobanza tuka Eric uratwumva
Hello
uratwumva Eric urashaka kuja ahantu hatari induru
ndagiye Hello
bon reka turaguhamagara mukanya reka turaguhamagara mukanya turaguhamagara mukanya nashaka tuhe ijambo mushya nahe Jacques Bigirimana abanze yishure kibazo shashikirijwe n'umushya nahe Leonce Ngenda Kumana kibazo kivuga ko mu Burundi atabiganiriro biko baba muri iki gihe aho muhishura ko iki mushya nahe Jacques
ibiganiriro biko biraba kumbure ibiriko biraba ni batabyemera ya handi ibiganiro ko biraba kandi abavyemera bari muri ivyo kandi kutavyemera no burenganzira bwiwe ico oni ca mbere hanyuma nibyo biganiyo avuga byohuta abarundi bari ngaha ari nabari hanze nkabijya byari byatanguye birihuta kandi birakenewe cyane birihuta aho ariko ico no mubwira coco nuko igikuru so kuganira igikuru no kumenya ikiri ku mutima mbega ubwo ibiganiro tubishaka tubirondera ubwo tubigiyemo koko twipfuza kuganira turafise umutima ugutorera inyishu hamwe inyishu imwe atawutsinda imwe atawutsindwa hamwe tugira tuti hatsinze ibiganiro hatsinze amahoro hatsinze abarundi icyo nicyo gikuru dukwiye kuraba muri ibyo biganiro naye handi turashobora kujya kwicara mu biganiro Jacques vuga ndi timugerageze ngo mwemere timugerageze ngo ikimuhange kandi ndi neza kwico ndiko ndavuga ko cyo kwangwa ari cyo gikenewe urundi ruhande eruvuga nk'uko nyene no kuvuga yuko rero igikuru ibiganiro tubijemwo kandi ijemwo bose ariko dufise umutima w'uko ibyo biganiro byovamwo amahoro tufise umutima w'uko ibyo biganiro byovamwo insinzi ya politike bitovamwo kudeta kuko hari abo tumaze kumva yuko bagira batireka tubidindize mugabo umugambi dukeneye no gusenyura bujya butegetsi buhavye duhenda amakuru kuko turi mu biganiro mugabo umugambi nyamukuru dufise ari ugusenyura zya nzego ico rero nicyo tugomba kumva yuko tumva kumwe ko twipfuza yuko tugira ibiganiro dushikana ku ntsinzi ya politiki ariyo dita victoire politique
ego imbere yo kuduha ijambo mushya nahe le conseil ka twumvirize tugerageze turabe Eric ko Eric umurongo w'umeze neza Eric mwiriwe neza
mwiriwe
murasi kibazo murafite icyumviro
de cyano vuga cyacu nuko musanze igikuru nuko ibiganiro abantu boganirwa hagati yabo kuko musanze cyo nabonye cyacu nuko Nsanze ni nk'umuryango iyo habaye ikibazo mu muryango nuko banza kubiganira mwebwe hagati yanyu mukumvikana kandi ikindi nacu nuko by'ukuri ikintu nabonye umuti w'igihugu ikibazo igihugu gifite nuko benshi batizigira Imana nuko dukwiye gutumira Imana tukayihamagara ikaziga kizi igihugu cacu nuko nuko navuze abo twari kumweje navuze nuko byo kuri imana niyo ishobora gukiza igihugu cacu nuko hamwe n'ivyo biganire dukwiye kuraba ntiturondere inyungu zacu gusa ariko turondere inyungu z'abanyagihugu nabajya bo hasi cyane bajya akajambo bafise rero nico nashaka kuvuga kandi kiri naco nagomba kubwira ku bantu twavuganye yuko by'ukuri bakwiye guhamagara imana kandi by'ukuri ku muntu yashaka by'ukuri no ko dufashanye gusenga nuko yoja kuri page la devance totale tukaza turafashanye gusenga kuko kiri nabonye nyamukuru amasengesho nicyo kintu nyamukuru gikomeye cyane umuntu agahamagara imana kuko nabonye n'umwami Dawidi iyo yagira ikibazo yahamagara imana
urakoze cyane gose Eric tushikirize icyo kibazo ariko imbere yaho reka dufate n'undi munywanyi radio ijwi ry'America Aisha mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka mbaze nyakubahwa Bigirimana
yego
ariko aratubwira yuko ngo izo nteko ngo ziba zize gutembagaza ngo ubutegetsi ujya ntiwabona yuko ko barijya kara kubera babona imigambi yabo yo gutikiza abantu siri inyuma
ego leka turamoza icyo kibazo mu kanya ariko nashaka mpijambo mushana hele wanse ngenda kumana cyane cyane kuvuga ibiganiro ibiganiro hari abanywanyi badutekamo nkari kavuga ko mu biganiro bikwiye kuba ivyo biganiro maze abarundi bose bagashira imbere umugambi ikaba gahamagara n'Imana bagashira umugambi gushira inyungu zabo ku ruhande kugira ngo bashire imbere inyungu z'igihugu ico kibazo cy'ibiganiro na Jacques yagize ico kivuga ko akabavuga ko gihamba yaruko abaje muri ivyo biganiro bogende nabo gina bafite intumbero nyakuri intumbero yo kuvuga ati reka numvirize na kananje anyumvirize maze ibiganiro biheze hagatsinda ibiganiro ugasanga bose nta numwe aneshejwe nkuko bavuga nkuko bavuga mu cyongereza bakagira bose ibyo bita win-win situation ubu rero nashaka mushya ntahe Leonce mugire cyo muvuze kuri ibyo biganiro mbega ibyo biganiro nkuko Jacques yabibajije byo bari biganiro byo gutembagaza ubutegetsi byo bari biganiro byo kugira ngo abarundi bose bagire icyo bumvikanye ko tubwire amajambo make mushya ntahe Leonce
Ibiganiro byo gutembagaza ubutegetsi nagomba mbwire uwo mushinga nta cyangwa umugabo Jacques ko bitabaho mu gutembagaza ubutegetsi bya bicisha mu biganiro babicisha mu ngoho mu nguvu kinda guca mu biganiro ubwa kamire avuga ko ibiganiro biriho ariko umugambwe sa kwanya Frode Ndongoye aho yakurikiranye ibiganiro muri iki gihugu kubera ko utatumiwe kubera ko udatumirwa imigambi mbona yagumye ifasha cyane kubera iki itoba itumirwa batinye iki nagomba mane nta y'impanuro kandi mbwire Jacques abantu ntibarabe ibyicaro barimo ntibarabe ibanza barimo ubu barabe nk'uko bivuze igikuru ni ikiye ikiraje ishinga abanyagihugu ni ikiye muri iki gihe ikiraje ishinga abanyagihugu ni uko ubu bwicanyi buhagarara iyo Jacques ariko aravuga gutyo ku muduga agenderako kukaza korerako muhiriwe ka polisi imbere n'imbere none yibaza ko umurundi wese agise ra polisi kunyene uba ariko aravuga ngo nta bantu bapfa cyo nabwo ndamubwire yuko abantu birirwa barapfa hirya n'ino si mwaya makatiye gusa yavuze rugura abantu barapfa hirya no hino twebwe duheruka kubura abantu batagaye kandi ntibapfiriye aha mu gisagara cya Bujumbura mu muganga cya Wanya Prode iyo nicyo cya mbere abantu bashaka ko uru ruhagarara ubu bwicanyi ihagarara ubwa kabiri abantu bifuza yuko abantu bose bahunze igihugu ni benshi b'abanyapolitiki cyangwa abanyagihugu batahuka ubwa gatatu abantu bashaka yuko abantu batungiwe ubusa batungurwa ubwa kane abantu bashaka ko itunga ry'igihugu ritunganywa ku buryo abantu bashora kubaho bakireshaho ubwa gatanu abantu bashaka ko igihugu kitaguma gitunzurwa n'uko n'uwariwe wese uburanzwe abo bitongo bari ku butegetsi bwa Jacques nyine ukaraba iyo birirwa kujya kwambambira abatabumva no kubumva gusa turinda dushika muri ibyo byari bibaye yadi nagahomera bunwa twarasinya agasezerano y'Arusha iri by'indeko uraje nkanyenda kumana no kubwira nti indeko twebwe twarazisabye kandi zari ibyo zarafashije abajake barabizi ndawe utabizi kandi ahubwo ntagire umuntu azaba ngindwe ko basabye intego zazigiye konona none nk'intego z'ubundi yo ziri ziri konona ziko ariko baravuga ngize n'ibindi abantu bapfa kuvuga bya propaganda gusa igikuru rero dushaka ibiganiro bibanza kwishyura bibanza gutorera umuti byo bazana ko ndadondagura ibyo byo mu Burundi kuva bitangira ariko baravuga ikibazo kimaze gutora umuti ni ikiye muri ibyo ikibazo kinyirije gutora umuti muri ibyo ni ikiye nta nakimwe ibyo bizobaho ibyo byose ndeje kubona kugendagura byabaye niho abarundi tuzica tukavuga ati mbe amasezerano ya Rusha twarayaganiriye ameze uku bigende gute mu bya politiki bigende gute mu by'ubutunzi bigende gute mu by'umutekano bigende gute
ndabona rewonse
ariko baravuga abantu bari mu mahoro n'umutekano abantu babana neza nayo ubaza ibibazo by'abahutu n'abatutsi ubazanye ibibazo bitagira mvura hategerezwa kwicarana abashobora gutorera umuti ibyo bibazo nyine cyake nakibwira ati jewe ngiye kwicara ibyo bibazo byo kudondagura bihagarare uraza wicara n'abategetsi bafashe abapolisi bose b'igihugu babi wabo babakubuzi
Yes, so that's what I'm saying. It's not a good thing. 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 It's not a good
thing. Gire uwo mutumire imbari cyakirikira imana abanze amenye imvugo akoresha imbere yuko yivuga ijambo ati kubera iki agiye kuvuga yuko izo nteko mva makongo ngo yotiza ngaha mu Burundi ngo zaba zije guhagararira ngo kugira ngo ngo kudeta ngukunde haba namba aguye gitawe nabi ico kibazo kabisa ico two mu dikintu ndamusabye ni hane kuko ntazi izi ari karavuga murakoze
urakoze mushana niyo kwizera nashaka Jacques Bigirimana hari ikibazo cyabajijwe na Aisha kivuga ko hari bingambi gutikiza abanyagihugu eka nico kibazo nyene niyo kwizera avuze kifise nk'intumero nkiyo avuga ko ivyo muvuga byoba bitajanye n'ibiriko biraho mu Burundi mu kanya gato umuntu tumwe ndabona kanya katujanye
mbega bwenzi modikije ubwo umugambwe wowe warahambye benshi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi gusumba parito tu FNL wavuye uhinduka FNL nuwahe niba uvuge tubumve umugambwe wahambye benshi cyane inzira karengane kuturusha kubujyo ntobanzi ukwikigwa kubujyo ntobanzi ukubura naye bavuga ibyo bazi bareke kudukora mu hovu mugabo nitwifuza ko twamatri ko turahamba bigiye twahamba nibandi badufashije nibandi baduserutse ko abo bose bari kwaravuga nibari ngaho none umunsi Frode bari kubutegetsi bari peto FNL yabandana igihamba uyu ari kubutegetsi uyu munsi ari kwavuga kurya a bari peto ntiyabandana igihamba none uyu munsi bari ko bavuga ibiki nibareke nitujye mu bintu vya mukabagende yemwe nibareke nibareke ivyo tuvuga turabizi rero hari nicyo ragiye ndumvuge jewe umuntu yitwa ningenda ku mana ndamusomera no muntu yandeze muri politike no muntu kandi ubyukuri w'umunyamahoro kuko nso mugwanyi kandi azi neza yuko muri ideology we nta by'intambara birimo
ariko
abo basangiye inani barimo basise imigambi rewo sadafise basise imigambi rewo
egome ndabona rewo se akanya katujanye rewo se neka ndamuhi jambo umushana ile wonse nawe agiricavuze mu gusozera umushana ha ile wonse ngenda kumanda azikona amatelefone yari yatugowe ufisa amasegonda 30
cyo mu gusozera no buga yuko aba bakuru b'ibihugu barayo bagize neza barayo bakaze barundi bose mu budasa bwabo bose ataguhenda na buri kuri atana cenga arimo kugira tuje hamwe vuba iki kibazo by'ubwicanyi bihagarare ibazo by'urwango bikorwaduka gace abahutu n'abatutsi bihagarare abahunze bahunguke abapfunzwe bapfungurwe igihugu gisubire kugirana imigendere
myiza n'ibindi kuri ubwo butumwa mushyanahe Leon Senge ndakumana turangirije ko ikiganiro ndabashimiye cyane rwose naha amatelefone yatugoye mwaje mu kiganiro mu TV ndagushimiye nawe cyane rwose mushyanahe Jacques Bigirimana ku byiyumviro mwadushikirije turashimiye abanyamanyu radio ijwi ry'America bagize ico baterera turashimiye engineer yadufashe mu ngiya bw'ivyuma hamwe na Innocent yatunganije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese ijoro ryiza